Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byaryo by'ibimunsi, ibiganiro bibandanya nk'uko mubimenyereye gushimikira ku karere. Muri kumwe kuri micro nanje Videnio Ngabo
na Aloise Bigirimana.
Iyo dutangira gutekereza ngo amaseta yaho abantu bicuruza muri iki gisebo cy'ukwezi kwa Ramazan usanga yakendereye, Ramazan yarangira ugasanga activities zogiye kwiyongera.
Uwo ni mufti w'u Rwanda Sheikh Ibrahim Kayitare kwirangira gira Ramazan yibutsa abantu kwigenza neza. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turegaruka ko mukanya. Dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Inama nshingamateka y'igihugu cy'Ubudagi yatoye n'amajwi menshi cyane no munsi wa gatanu kukugurura ibiganiro n'igihugu cy'Ubugiriki ku ngurane igira gatatu yo gukura Ubugiriki mu bibazo bikomeye by'ubutunzi icyo gihugu kirimwo. Ishami ryo hasi ry'inama nshingamateka ryashigikiye n'amajwi 439 ku majwi 119 umugambi washikirizwe na leta ku vyerekeye ibiganiro bigenewe kugarukira Ubugiriki mu bibazo by'ubutunzi burimwo muri iki gihe. Ubudagi bufise uruhara runini muri uwo mugambi uguma busaba Ubugiriki kubandanya kugabanya bikomeye amafaranga leta ikoresha no kuduza amatagisi. Abategetsi b'akarere k'Uburayi gakoresha ifaranga rya euro bumvikanye ejo ku munsi wa kane guha igihugu c'Ubugiriki deni ryo mu gihe cyo hafi kugira icyo gihugu gishobore kuriha amadeni yihutigwa kandi bitume ibiganiro ku ngurane nshasha y'imiliyaridi 94 z'amadolari yo mu kiringo cy'imyaka itatu biba izoba ibaye ingurane igira gatatu ku gihugu c'Ubugiriki mu kiringo cy'imyaka itanu.
Abantu 10 nibo bahitanwe n'ibibombe vyatewe mu bantu bariko barahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr mu gisagara ca Damaturu kiri mu burariko bwa Nigeria. Ibibombe bibiri nivyo vyatewe mu bantu mu gihe bari bakoraniye hanze bariko barangiza amasengesho y'ukwezi kweranda kwa Ramadan. Gushika ubu nta numwe ari yitirira ico gitero. Ico gitero kije gikurikira ibitero bibiri biheruka kuba mu gisagara ca Gombe kuri uyu wa kane. Abantu bashika 50 nibo bavugwa ko bishwe mu gitero cabereye mu isoko mu gihe abantu bariko barasuma ibifungurwa. Hasigaye umunsi umwe ngo bahimbaze umunsi mukuru wa Eid al-Fitr, umunsi urangiza ukwezi kweranda kwa Ramadan.
Perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko yavuze ko ikorwa ry'indege gitwara abantu y'igihugu cya Indonesia ari igitero cy'iterabwoba kigayitse cyane, akaba avuga ko misile yakoreye iyo ndege bitashobora kuba igihugu cy'u Burusiya kitabigizemo uruhara. Mu itangazo no munsi wa gatanu, Perezida Poroshenko yatangaje ko kwibuka abahitanywe n'ico gitero ari ngombwa ku gihugu ciwe kandi ko ico gihugu cifuza ari ihanwa ry'abakoroye iyo ndege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia. Perezida Poroshenko yatangaje ko abakoze ubwo bwicanyi bugayitse bazotegereza kumenya ko atagisivya ko bazohanwa. No munsi wa gatanu, ku munsi w'ukwibuka umwaka urangiye indege itwara abantu y'igihugu cya Indonesia cya Malaysia igize isanganya, ababuze ababo muri iyo sanganya barakoraniye mu gisagara cya kiri hafi yaho iyo ndege yasambukiye mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine kibutso carashizwe aho benshi baje kwibuka ababo baguye muri iyo sanganya. Mu gihe igihugu cya Ukraine cagiriza abagwanya ubutegetsi bashigikiye Burusiya kuba aribo bakoreye iyo ndege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia, abategetsi b'igihugu cy'u Burusiya n'abagwanya ubutegetsi bwa Ukraine barahakana ko ataruhara bagize mu ikorwa ry'iyo ndege bakagiriza inteko z'igihugu cya Ukraine.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abasirikare bane mbabarira, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abasirikare bane nibo bishwe kuri wa kane barashwe mu gitero catewe mu bigo bibiri bya gisirikare mu gisagara cha Chattanooga cyo muri Leta ya Tennessee. Icyo gitero cyagabwe n'umugabo w'imyaka 24 azwi ku izina rya Abdelaziz, nawe yaciye yicwa arashwe mu gihe yari ko arahunga agomba kujabuka uruzi rwitwa Tennessee. Nk'uko vyashikirijwe n'ibiro vya Amerika bijejwe igendereza FBI, Ed Reynold yamenyesheje ko mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa kane ko gushika ubu batana kimwe cemeza ko ico gitero coba gifitanye isano n'iterabwoba mpuzamakungu. Ariko ati amatohoza kuri ivyo aracabandanya. Departema ya leta ya Amerika ijejwe kwivuna bansi imenyesha ko haruhande yabo bane bahasize ubuzima undi musirikare wo mu bamarine yarakomeretse ku ivi akaba ariko avurirwa mu bitaro byo mu karere. Guverineri wa leta ya Tennessee Bob Corker yamenyesheje kuri wa kane ku ico gitero ari gikorwa kigayitse. Mwomenya ko uwo Abdelaziz yagabye ico gitero afise ubwenegihugu bwa Amerika akaba yamuka mu gihugu cha Kuwait akaba yarafise urupapuro rw'umutsindo rwa engineer yaronkeye muri kaminuza ya leta ya Tennessee.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry avuga ko ikibazo c'abanyamerika bafungiwe mu gihugu cha Iran bagishikirije mu nama zose ziherutse kuba ku byerekeye programme ya nucléaire y'igihugu cha Iran. Avuga ko atanama nimwe yabaye aho batavyo ico kibazo c'abanyamerika bafungiwe mu gihugu cha Iran. Ivyo mushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yabishikirije mu kiganiro kuri televiziyo MSNBC. Kerry yatangaje ko ico kibazo caganiwe no mu nama ya nyuma y'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'igihugu cha Iran Mohammad Javad Zarif mu gisagara cha Vienne mu gihugu cha Autriche imbere y'uko amasezerano kuri programme ya nucléaire y'igihugu cha Iran atangazwa. John Kerry avuga ko bizeye ko igihugu cha Iran kizofata ingingo yo gukora ibikwiriye kikarekura abo banyamerika gipfunze. Perezida wa Amerika Barack Obama yari yatangaje ko twigoro twugubohoza abo banyamerika tutari dufatiye ku biganiro kuri programme ya nucléaire y'igihugu cha Iran. Radio y'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Mu Burundi ibiganiro ku bibazo bya politiki bihanze u Burundi irabandanya hagati yabo vyega bose. Kuri telefoni turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni ariko akurikirana ibyo biganiro. Tabita wiriwe?
Amwiriwe neza Fidel.
Bigeze he ibyerekeye ibyo biganiro?
Ubunye muri uyu mwanya turiko turavugana haraciye nk'iminota cumi basohotse bavuye muri mu nzu bariko y'amanama bariko baragiramo ibyo biganiro. Mu mwanya rero bari bahejeje kutubwira yuko bashitse bahanye ibintu mu bintu cumi bumvikanye yuko bategerezwa guharira ko bafashe bine biza imbere ibini nyamukuru harimwo umutekano harimwo ikirangaminsi c'amatora ibyo byose rero harimwo n'ingene niba amatora yokunguruzwa canke atokunguruzwa nico kirangaminsi c'amatora nyene nyuma baca bavuga yuko bobo ntibashobora kumvikana habuze ingene bohuza ku ruhande rwa leta bavuga bati reka dutangurire ku mutekano abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakavuga ati reka dutangure ku kirangaminsi c'amatora. Ubu rero baciye basohoka bavuga nyuko bazogaruka ejo isaha zibiri kugira ngo bashobore kumvikana abandi bamwe muri bo bavuze yuko ngo barushe badashobora kubandanya.
Naho abatavuga rumwe na leta ikibazo nyamukuru bakunda gushira imbere cy'ikiringo cya gatatu basa n'abahesheje kuri ico kibazo canke kiri mu mizoganiro.
Oya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu kiri mu bintu bashobora bategerezwa kuganira ko nico rero umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu nibaza ko n'ubunyene muga abari kwatumbiza aza kumwumva bo bavuga yuko ico kiringo cya gatatu batagiharira ko n'ubu ati ivyo bintu byaraheze ibyo shingiro ry'Uburundi ratomboye ati ico kimwe n'ukwegiza imbere amatora mugabo mu mwanya umushikiranganje w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu basohotse nawe Alain Emenyamitwe avuze yuko ngo byose bategerezwa kubiganira ko nta muntu yomenya rero ikintu afata muri ibyo mugabo abo ku ruhande batavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga bati hariho ibintu tutavuganye tutumvikanye ko bidashoboka nico kiringo cya gatatu nico nayo matora ategerezwa kunguruzwa ayandi ngo agahebwa yabaye itariki 29 hagasubirwamo amatora amashasha ibyo byose rero bigashoboka ari uko wa mutekano hari ari uko ba bantu barekuwe ari uko bya bindi byose basaba ngo kugira amatora abeho meza bihari
hoba hari kiringo cyashizweho cy'ivyo biganiro ikiringo bizomara
naragerageje kuvugana nabo abaherekeje umushikiranganji w'ukwivuna amaso w'igihugu cy'u Buganda yaje aserukiye Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yari ajeje kunganira ibi biganiro gufasha muri ibi biganiro abo bari kumwe rero ngerageje kubabaza bambwiye yuko bafise iminsi ibiri gushikeje n'ibyiza n'izo no kuri programme yabo mugabo ngo igihe cyose bazomuhamagara umuhuza ariwe munganirizi ngo azoza ni ukuvuga yuko rero nta kiringo nyezi na gihari bizohera ko ariko muri iyi minsi bazogeza kwa mungu no kuvuga umunsi kwa gatanu basigaje kwa gatandatu no ku munsi w'Imana bace baba barahagaritse sinzi niba bazofata ingingo yo kubandanya cyangwa bazofata ingingo yo guhagarika
hari n'abavuga ngo kuba ibyo biganiro bihagarikiwe n'umushikiranganji ajeje gukwivuna amansi ari ibibazo vya politique hari abavyura ibibazo kuri ico bavuga ko umushikiranganji ajeje gukwivuna amansi mu bisanzwe atariwe muntu aba afise ubuhinga buhagije mu bintu vya diplomasi n'ibiganiro hari ababivuga ngaho mwumva ngaho ibujumbura cyane mu Burundi
Sidera ahubwo ni ukumenyesha ko ibyo bavuga ngaha bitandukanye n'ibyo bobo abo bandi bavuga kuko ngaho uravye ku ruhande rwa leta ukaraba ya migambwe yegereye ubutegetsi ukaraba na ya migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bose bavuga yuko bashimye ubuhinga uwo ariko arabunganira uwo mushikiranganji w'ukwivuna amansi ariko arakoresha kuko urabona ko umwe azavuga ati ibi ntibijya ku meza undi akavuga ati ntibijya ku meza mugakababwira ati dutegerezwa kubishyira ku meza byose asigantegerezwa kumvikana ibi ko nk'ivyo muri ivyo bintu cumi bari bumvikanye bari bashize imbere niwe yari yazanye ati ibi ni cumi ahandi ho bari bananiranye kumvikana mu nyuma acavuga ati reka dushireho bine nyamukuru tuza kuba turumvikana ko muri iyi minsi ivyihutirwa niko novuga kuko urazi ko amatora ari kuri wa kabiri ati ivyihutirwa rero tubanze tubishire imbere bose rero bavuga yuko uwo mushikiranganji w'ukwivuna amansi ahubwo ngo no mu gihugu ca Congo ariwe yaba yarafashije wa mugwi M23 ngo kugira ngo wumvikane mbona umengo baramizeye gusumbya nubwo ubona yuko batariko baragerageza kumvikana urabona ko umwe wese ashaka gushira hiwe
urakoze Tabita Mukamusoni kandi ashoboye kuvugana ngivyo biganiro byariko biraba n'umushikiranganji w'intwaro iyo hagati mu Burundi Edouard Nduwimana twumve ivyo Edouard Nduwimana ashoboye kuvuga
umwambiro murabona yuko umwanya ubaye na muremure ngira ngo aba bari ko arafasha muri no biganiro bafasha umwanya wo kugira ikiganiro cy'ibibazo bishobora kuba bihari ku bijyanye n'ibiganiro turimo bashikirije ibibazo bishika 10 muri byo nkuko mubivuze baca barafatamo 4 baje bashikiriza yuko vyoba ivyihuta gusumba bamwe bose barafata amajambo muri ivyo 4 bavuze ikijanye n'umutekano baravuga ikijanye n'ikingo cha 3 cy'umukuru w'igihugu baravuga ikijanye n'ikirangamizi cy'amatora aravuga n'ikijanye no gushyiraho leta ihurikiyemo bose ubu rero nivyo tugira tuganire mugabo leta twe twabwiye yuko bokongeramo nibindi ikijanye no gusonera ibwiza nshingiro kuko ivyo dukora byose tubikora twisunze ibwiza nshingiro ibijanye no gusonera ubugombe bwa bene gihugu ubu rero tugiye gusubirayo muri uno mwanya kugira ngo turabe yuko vyukuri ivyo twoshira imbere gusumba ibindi vyamaze gutora inyishu nibiye kuko muri byo bazo hari byamaze gutora inyishu byatora inyishu n'amategeko hari byatora inyishu n'intumbero yatanzwe n'abakuru bihugu byose rero nibaza yuko mukanye cyo guharira tukaraba icyo twoshaka twokumvikana hariho bimwe tuvuga yuko byatowe inyishu biciye mu mategeko y'igihugu nk'ibwiza nshingiro ry'u Burundi murazi yuko sentare yubaze ibwiza nshingiro ry'u Burundi yamaze kuvuga ingene ibijyanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu bimeze ico babaho ni cyagatatu kuri bamwe murazi yuko n'abakuru b'ibihugu bamaze kuvuga yuko icyo gitakiri kibazo yuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashobora kwitoda cyo kimwe n'abandi bakandida cyo kubitwerekeye twe tubonumenga nk'ikiri kibazo kinda kugaruka ngaha mu mpari z'abanyepolitiki tike kuko amateko yaragitoreye inyishu inama y'abakuru b'ibihugu yamaze gutanga intumbero ndetse nibaza ko n'abarundi bose bamaze kubona yuko icyo kitakiri kibazo haro twitwaza yuko icyo kitakiri kibazo kijanye ni kirangamizi c'amatora nacone twetubona yuko ico gifatanye n'ico twasavye yuko banza bakaraba kije no kubahiriza ibwiza nshingiro kuko amatora mu Burundi akomoka mu ibwiza nshingiro agakomoka ubwirizwa rigenga amatora ni ngombwa ariko tuyakora twisunze ibwiza nshingiro ry'u Burundi n'ibwirizwa rigenga amatora ha rero twaragize biganiro bitari bike kubijyanye n'iryo bwirizwa rigenga amatora turashaka rutonwe n'amatora yogenda turavyumvikana ko no munsi rero nibaza yuko abarundi bariko baritegurira amatora y'umukuru w'igihugu naye abakenguza amateka ndetse naye abastanteri ikirangamyo siriho twebwe kirabandanya gushika hagize ubundi yo kwerekana yuko gihindutse tutaduteye kubi n'ibwiza nshingiro
Uwera mshikira nganji, uinuwara yu hagati Murundi, Edouard Nduwimana kuri mikro na mgenzi wacu Tabita Mukamusoni. Tabita Mukamusoni kandi yashoboye kuvugana na Jean Minani, ayoboye umugambwe Frodebu Nyakuri, kubiriko birihwezwa mu biganiro biko biraba ku banye politike mu Burundi.
Muri izo ngingo 10 twumvikanye twatoye mwo zine zihuta. Icambere na mbere cihuta nuko twokumvikana kukiranga minsi c'amatora ayabaye nazo bitariki 21 z'ukwezi kwindwi kugira ngo twese tuvyumvikane kugira ngo dushobore kugihindura tugishire ahandi. Ubwa kabiri twumvikanye ko kiya kibazo cy'ukwitoza ubwa gatatu c'umukuru w'igihugu naco nyene twokivugana tukaciga n'ingogana n'ingoga. Ubwa gatatu twumvikanye kanyeko ibi by'umutekano kuri bose ku Barundi mu gihugu naco nyene cyo bikibazo cyo twumvikana ko tukaciga tukacumvikana ko ningoga. Ubwa kane twumvikanye ko twoca duheje kuvyumvikana ukujyo igihugu cyo twagwa dushaka gute ku igihugu cyo twagwa leta yojaho yomera gute. Ibyo ni byo bibazo twumvikanye dushaka guca twiga mu maguru masha. Ku bwacu twifuza ko ayo matora atoba none abaye tutariyumvikanye ko azokwamara amatorwa arimwe arategwa ivyatsi n'abatayashimye. Nico gituma tubwizwa kuyumvikana ko kandi dushaka amatora ubu atuzanira karambaraye, dushaka amatora atuzanira amahoro, atuzanira abategetsi beza, atuzanira abategetsi iyo batsinze abantu bose bishima, aturaronsa abategetsi barushije abandi, baronsa amajwi kurusha abandi, bashimwe n'abantu benshi kurusha abandi. Aho niyo n'umutegetsi agenda yitsindagira anezerewe akayobora abandi aziko bamutoye ari benshi nako n'abatamutoye bakavuga tego twarushijwe reka dutwagwe. Ibyo umuhuza aje kudushikiriza twabishimye ko yadushikirije ingingo 15 ndabivuga bikwiye ko twokwiga kandi zose twazemeye twese niho twaca dutoramwo ingingo zihuta dushobora kwiga kugira ngo Uburundi we buraronsa amahoro, Abarundi we bararuhuka babe baragira icyizere ko harimo harako gukugwa kizobazanira amahoro n'umutekano.
Yari Jean Minani ayoboye umugambwe Frode Bunyakuri yari kavugana na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni ku biganiro bikorera mu Burundi.
Mwari muzi ko mushobora kuturungikira amafoto, amasanamu ya video, amajwi n'inyandiko ku matora yo mu Burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa.
Reka da ntabwo twari tubizi bigenda gute?
Ngo kuko igisata cijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda cyayibatekanirije.
Kagira inkuru.
Ubwa mbere naba ku rubuga ngurukana bumenyi ku ijwi rya Amerika. Hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo. Harakamenyetso k'umwampi gato. Hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde. Ufyonde aho ubona handitse fata video nshasha. Ufate amasanamu wifuza kurungika cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse. Yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe. Mu nyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo. Ayo masanamu azocaja mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi. Koresha ubwo buryo nyene ku masanamu ya video, aya majwi n'inyandiko.
Oh, urakoze kudusobanurira.
Turabandanya tubashikiriza amakuru. Reka naho dusimbire hakujya mu Rwanda. Eid el-Fitri, umunsi usozera ukwezi kwa Ramazani ku bayoboke b'idini ya Islamu, wahimbajwe mu Rwanda cyo kimwe no mu bindi bihugu. I Kigali abayisilamu bo mu bakene bahawe ibifungurwa na bagenzi babo nabo babasha kwishimira uyu munsi. Nivyo Asumta Kabuyi adushikiriza.
Abana suye nabo mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali nabagezeho bari mu gikorwa cyo gusenga, nyuma bahurira hamwe ku musigiti wabo aho bari bateguye amafunguro basangirira hamwe n'abatishoboye batabashije kubona ibiribwa kuri uyu munsi.
Ubwo turarya tukanywa tugasangira n'abakene. Nk'ejo munsi wejo hari imiryango twasuye tureba imibereho yabo kuko tuzi bari muri ubwo buzima butishoboye cyane. Twakoze n'igikorwa cyo guteka ku rwego rw'umusigiti kugira ngo noneho dusangire dusabane nk'abayisilamu bari hafa aho ngaho ariko nabari kure.
Umusaza Hamad Kanyamuhanda ari mu bantu batishoboye nasanze ku musigiti wubatse mu murenge wa Kigarama. Nasanze avuye mu isengesho rya saa sita ategereje gusangira na bagenzi be.
Nitwa Hamad Kanyamuhanda, ndi umukene wa wundi wo mu rwego rwo hejuru. Sinakubwira rero ngo mfite n'imbaraga, uretse ko mfite abantu nk'aba ngaba bakangira bakagira utuntu two bampaye, nanjye nkaturya neza nkatuzigama.
Ubu uyu munsi hari nawe urabasha gukora umunsi mukuru wawe?
Ningira icyo mbona ndatubika. Abantu nk'aba ngaba iyo bambonye bakampagaza nk'udufaranga, nitwo nkubwira ko nzigama.
Mu isengesho ryo gusoza igisibo gitagatifu cya Isilamu no kwishimira umunsi wa Idi Fitri, Mufti w'u Rwanda Sheikh Ibrahim Kayitare yamaganye icuruzwa ry'abantu by'umwihariko rikomeje gukorerwa abana b'abakobwa bo muri iri dini. Sheikh Kayitare Ibrahim yavuze ko muri uku kwezi kw'igisibo gitagatifu gisojwe humvikanye ibikorwa bigayitse byo gucuruza abana b'abakobwa bo mu idini ya Isilamu. Umuyobozi w'abayisilamu mu Rwanda yavuze ko ibi bikorwa bikwiye guhagurukirwa n'inzego zose bireba, by'umwihariko bikagirwamo uruhare n'inzego z'abayisilamu. Mufti yasabye ababyeyi bo mu idini ya Isilamu kubanza gushishoza mbere yo kohereza abana babo kujya kwiga, kuko abagurishijwe bajyanywe bizezwa ibitangaza ko bajyanywe kwiga mu mahanga. Muri uku kwezi kw'igisibo basoje abana batatu ngo baragurishijwe, ndetse Mufti avuga ko hari n'abandi benshi bagiye bafatirwa mu cyuho bagiye kujyanwa muri ibi bikorwa by'ubucuruzi. Akenshi ngo bajyanwa gukoresha imirimo y'uburaya muri Aziya. Umuyobozi w'abayisilamu mu Rwanda yongeye gusaba abayisilamu kugira imyitwarire myiza na nyuma yo gusoza igisibo.
Biratangaza rero iyo usanga abantu benshi bahora bibaza igituma muri Ramazani usanga ubuzima butuje. Kuki abantu bibaza ngo utubari kuri uno munsi wa none twari dufite abakiriya bakeya, Ramazani irashoje abakiriya bariyongereye. Iyo dutangira gutekereza ngo amaseta yaho abantu bicuruza muri iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramazani usanga yakendereye, Ramazani yarangira ugasanga activities zogiye kwiyongera, ariko igisibo tugisoza tukagisoza dusubira uko twahoze. Ibyo biba bigaragaza yuko umuyisilamu icyo yakoze byose byabaye impfabusa.
Uyu munsi wabaye ikiruhuko mu Rwanda hose, hirya no hino mu mujyi wa Kigali urahasanga abayisilamu bagendagenda mu mihanda bari mu byishimo. Umunsi kandi nk'uyu urangwa no gusangira amafunguro hagati y'abayisilamu ubwabo ndetse na bagenzi babo bo mu yandi madini baturanye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda abamugaye bahurikiye muri koperative Kotraru itwara imizigo ku makinga adasanzwe kurubibe rw'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ku Gisenyi ntibumvikana na bagenzi babo hirya no hino mu Rwanda basega. Abo ku Gisenyi bavuga ko atawukwiriye gusega yitwaje ko yamugaye. Bahamagarira bagenzi babo kwishyira hamwe bakiteza imbere. Eric Bagira Ubusa yagendeye aho bamugaye ku Gisenyi.
Ijwi rya Amerika rero igeze ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara, ariko noneho ku ruhande ndahabona amagare menshi cyane, amagare y'abamugaye. Ni ibintu ubona ko ni bishyashya nkurikije umubare n'uburyo amagare akoze. Witwa nde?
Nitwa Ndagijimana Inosa, akaba ari njye umuyobozi w'ikoperative Kotraru, koperative y'abantu bafite ubumuga igamije gutwara imizigo cyangwa se imitwaro iva mu Rwanda ijya Kongo, ndetse n'iva Kongo iza mu Rwanda.
Bangahe koperative?
Koperative turi abantu bafite ubumuga 125, tukagira urubyiruko dukorana narwo wabonye rw'abajene rugera kuri 300. Abo ni abantu duha akazi ka buri munsi badafite ubumuga, badufasha kudusunika kuri aya magare, nabo bakesha ubuzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'imiryango yabo mu mibereho yacu ya buri munsi, iyo aka kazi dukora kacu ka buri munsi.
Kumva ngo uwamugaye aratanga akazi?
Abantu bafite ubumuga bo mu karere kacu ka Rubavu twaragikemuye tugifashijwemo na leta yacu y'ubumwe bwa Abanyarwanda. Yashishikarije Abanyarwanda bose kubimbira hamwe mu makoperative, bagashyira imbaraga hamwe bakiteza imbere. Dushingiye kuri iyo politiki nziza rero y'igihugu cyacu no gushyiraho amategeko ahesha agaciro abantu bafite ubumuga, ibyo bidutera imbaraga n'ishyaka ryo gutekereza none icyo twakora, ayo mahirwe tukayabyaza umusaruro.
Buri gare ritwara imizigo rihagaze ku 250 adapfa kubonekera uwamugaye uwo ari we wese. Birasaba kwisungana nyine. Abamugayi bakorera ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku Gisenyi bafite ubumuga bw'ingingo barimo abamugariye ku rugamba. Albert Ndagijimana yageze muri koperative mu 1998 aratubwira uko akazi gateye.
bitewe n'agaciro k'ibintu hari giye dupakira nk'ibintu wenda bya miliyoni imwe cyangwa se wenda na miliyoni 2
umunsi wose cyangwa uravuga inshuri imwe
inshuri imwe
ubufite he nyungu yangaho ubugomba guhembwa ngahe kuri miliyoni
bo urabona akazi kacu ni hari akazi kubukarani turikorera bo nukuvuga ngo tuba dufite amafaranga tugomba kuvugana n'umucuruzi agomba kuduhemba tubigereje ibicuruzwa bye iyo bijya
kuri Auguste twagira imana wateye ubumuga n'imbasa ku myaka 5 kuba muri cooperative yabamugaye byarabasubije
kiretse wende wize ariko ubundi kugira ngo ubone imirimo uri umuntu ufite ubumuga biragoye uburere ibi ngibi ni nk'igisubizo rwose imana yatwihereye igihe twishyiraga hamwe tugashinga cooperative nawe ugenda ahantu henshi no mu bindi bihugu nta hantu umuntu wamugaye yapfa kubona imirimo akora uretse umuntu wize uretse kuba yaragize amahirwe akiga
inyungu kuba mugaye bakorera ku gisenyi ntizibonwa n'abahatuye gusa ahubwo nabandi bamugariye mu bice bitandukanye by'igihugu Uyu bagenzi be bamubatije Ruhengeri bafatiye ku nkomokoye.
Ubundi namugariye ku rugamba. Nkimara gusezererwa naragerageje gucuruza biranga ndahomba ngira ubuzima bubi. Binono sinzi ukuntu naje kumenya information ko hano abantu bafite umugabo bakora bakiteza imbere. Nanjye rero naraje ndabasanga baranyakira nta kibazo ndakora niteza imbere navuye mu Ruhengeri ntanzu mfite mu Ruhengeri ndahubaka ninaha ndahagura naho mafite inzu ndarya ntanga mitiweli abana banje bariga nta kibazo
Ibi kandi bituma bataragize amahirwe yo kwiga baturiye umupaka ku Gisenyi baboneraho akazi ko gusunika mu magari imizigo na banyirayo bamugaye.
Wagiye hamwe na bagenzi bawe mu muryango bituma ugira ikintu ugeraho ukirinda ubumayibobo ukirinda ubusambo hirya no hino ugakorera igiceri mbega nyine ukagira ikintu ugeraho.
Wowe wageze ku
maze kuzuza inzu nikuye muri cooperative.
Icyakora imbogamizi zo ngo ntizibura cyane iyo bageze muri Congo bahora n'urwikekwe ruturuka ku ntambara z'urudaca muri icyo gihugu.
Hano muri Kongo hajya haboneka umutekano muke noneho urabona ko umuntu ufite ubumuga aba ari umunyantege nke ugasanga turibasirwa kurusha abandi aho niho dukunda guhura n'ibibazo ariko nabwo iyo tugize umuntu ugira ikibazo muri Kongo turaza tukabwira ubuyobozi bw'umupaka ku ruhande rw'u Rwanda bakaganira nabo ugasanga ibibazo birakemuka
rukubise uri muri Kongo nk'uwamugaye bigenda bite
Imana ibyikorera ugerageza guhunga nk'abandi bose ariko urumva ko tuba dufite ibyago kurusha abandi ubundi muri Kongo iyo tuhari duhora ducunga ko haba insecurity iyo hagize ikintu cyo bazo gitangira kuba twihatira kwegera umupaka kugira ngo twambuke niko twirwanaho gusa nyine yihembere mwiri imenye
bashingiye ku iterambere bagezeho biyushya kuya muri Cotraru cooperative yabamugaye itwara imizigo ku mupaka w'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Gisenyi nibemeranya na gato n'abagenzi babahandi birirwa ku mihanda basabiriza
hari abantu bakunze kubaho mu buzima bworoheje akumva yabaho nyine ari uko abantu bamuhaye ariko atikoreye ngo nawe yihesha ku gaciro ari icyo yavunikiye abo ngabo baradutesha agaciro bagatesha agaciro u Rwanda kuko nta munyarwanda muri iki gihugu muri iki kinyejana turimo wakagombye kuba yitwaza intege nke zarizo zose ngo bituma ajya mu muhanda asabiriza
abafite ubumuga bagisabiriza abagenzi babo babivuyemo barabasaba kubagana Bwana Innocent agije imana ukuriye ko twaru ku Gisenyi.
Nakwifuriza ko umuntu wese ufite ubumuga aho yabari wabuze icyakora aho kugira ngo asabirize azatugane tumugire inama kuko turabafasha myumvire mu rwego rwo kwihangira imirimo. Tuzabafasha tubagire inama kandi bihangira imirimo bakiri imibereho myiza.
Ibigaragara ku bamugayi bo mu mujyi wa Gisenyi umwe mu Rwanda iri ku muvuduko mw'iterambere biratanga ikinyuranyo. Ni gake ubona basabiriza ku mihanda ya Gisenyi mu gihe handi nka za Kigali utapfa kurenga umutaru udakubitanye nabo imwe mu mbogamiza bari muri cooperative Cotraru bagaragaza nk'ibabangamiye n'iy'ubumenyi buke bw'indimi nk'icyongereza zabafasha mu ngendo z'ubucuruzi kuri uyu mupaka no hanze yawo ikaba gira ubusa ijwi rya Amerika Igisenyi ku mupaka w'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Ibiganiro twari twateguriye kuri mugoroba babigarukiye ngaha mari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Aloise Bigirimana
ubafasha amajwi ya Fatuma Alimaskarara mugira mugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.